turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3, abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nirinahazwe. Uburundi bwasibije ibitaramo vy'abaririmvyi barimwo abanyarwanda babiri vyari bitegekanijwe kubera I Bujumbura kuva ku igenekerezo rya 13 gushika ku rya 15 z'uku kwezi kwa munani dutanguye.
Hari bindi bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano, warabantu baje gukubita umuziki bavuye I Rwanda. Nawe tuzemerera yukaza gukubita umuziki Burundi avuye I Rwanda ari bikaranye watuzanira karamara. Twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi.
Uyu ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi Jean Ndirakobuca muyagezweho ijya nino ku isi. Igisasu cyo mu bwoko bwa roketi catewe n'abatalibani casambuye uruhande rw'ibarabara indege zururikira ko ku kibuga c'indege citwa Kandahar giherereye mu manuko bwa Afghanistani. Muri Haiti naho umupfasoni wa president Moise Juvenal aheruka kugandagurwa yarahiye ararengwa ko abwirizwa kwitoreza kwa president w'ico gihugu idonido y'ibi vyose ni mukanyi sasi. Amakuru ya cheka tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakozi barenga 200 bo ku bitaro bibiri biri mu bikomeye mu gisagara cha San Francisco giherereye mu burengero bwa Leta ya California aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanganywe ubwandu bwa virusi ya corona. Ikinyamakuru cyo muri Amerika The New York Times cyatangaje ano makuru cavuze ko abanduye bose bari baracandazwe 100% uyo mugera. Abanshi muri bo bafise ubwandu bw'ubwoko bushasha bukaze bwitwa Delta. Muri abo barenga 200 babiri gusa nibo binjijwe ibitaro utwara abakozi ku ivuriro ryitwa Zuckerberg riri muri abiri avugwamo ubwo bwandu. Yavuze ko iyo batacandazwe hari kuba abanshi baremba. Kaminuza ya Johns Hopkins ifise icicaro mu gisagara cha Baltimore kiri muri Leta ya Maryland aha muri Amerika akaba ari nayo itanga makuru y'ivy'ubwandu bwa corona kumwanya kumwanya. Yavuze ko kugera ino saha abafise ubwandu bw'i virusi ku isi yose baba 198,000 ari maze guhitana bakaba 4,400,000. Nanacye ku masonga nkitangura abategetsi muri Afghanistani bemeje ko igisasu cyo mu bwoko bwa roketi catewe n'abatalibani no munsi kwa mungu mu gatondo casambuye uruhande rw'ibarabara indege zururukira ko ku kibuga c'indege citwa Kandahar giherereye mu manuko bw'ico gihugu. Ico gisasu catewe mu gutana mu mitwe ku kibandanye hagati y'abatalibani n'abasirikare ba Leta. Indege zose zari kururukira kuri ico kibuga c'indege n'izari kuhagurukira zaciye zihagarikwa. Igisagara ca Kandahar kirimwo ikibuga c'indege catewe kigira kabiri mu bikomeye muri Afghanistan. Umuvugizi w'abatalibani yabwiye ijwi rya Amerika ko bateye ibisasu vyinshi kandi bitononye uruhande gururukira ko indege gusa ahubwo hari n'ibindi vyinshi ivyo bisasu vyononye kandi ko ari abasirikare basomborokeje mu kubagaba ko ibitero vy'indege. Dusozerere muri Haiti aho mutambukanye wa president Moise Juvenal aheruka kugandagurwa n'abitwaje ibirwanisho bamusanze kumuhana iwe. Yemeza ko yumvirijanye agahinda kenshi abicanye binjiye mu nzu iwe bagasakambura ibitagira uko bingana. Martin Moise mu kiganiro cya mbere yahaye amenyeshamakuru yabwiye ikinyamakuru The New York Times cyo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bari baryamye hama baza kumva urusasu rwinshi rw'amasasu ari narwo rwaba vyuye. Nyakwigendera President Moise yarahamagaye abajejwe kumucungera umutekano ngo bamutabare nk'uko madame wiwe avyemeza, ariko bidatevye abakoze iryo bara babasanga mu buriri bwabo bamijaguramwo amasasu. Yamandanije avuga ko nawe hageze igihe aburi impemu kuko umunwa wiwe wari wuzuye amaraso menshi. Muri ico kiganiro yasiguye kandi ko abishe umugabo wiwe imbere yo gusohoka babanje gusuzuma ko nawe we ba muganda guye aliko bavyihenda ko kuko yaragihema yagize ati igihe bagenda bari baziko naje kaciye umutambukanyi wa nyakwigendera yemeje amakuru yuko abisha umugabo biwe bavuga ikiespanyol agira ati bari bafise umuntu baje baravugana kuri telefone igihe cyose bamaze bakora iryo bara sinzi ico batoye ariko binjiye aho umugabo wanje abikamwe mu madosiye yiwe hama bakuramwo bimwe mu byo bahasanze muri ico kiganiro mufakazi wa nyakwigendera president Moise yemeje ko umucanci wiwe yishwe na bamwe mu bategetsi bo hejuru bafatikanije n'abanyamafaranga bafise ijambo muri politike ya Haiti yongera ashimangira avuga ko yipfuza ko abisha umugabo wiwe nawe bagahakwa ku mwaka ubuzima bomenya ko atacatinya kandi ko azoharanira akaba yiteguriye n'umutima we wose kuba president wa Haiti yasabye ko abambuye ubuzima umugabo bufatwa atari uko agasanga bazoguma bakora ububisha kuba president bose bazofata ubutegetsi bw'igihugu uciwe ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu Burundi ahavugwa kwima impusha zo gukora ibiteramo ku baririmbyi babiri b'ivyamamare barimo umunyarwanda Israel Mbonyi azwi mu ndirimbo zo kunina haza Imana no murundi Jean-Pierre Nimbona atazirwa kidumu ivyo biteramo vyari bitegekanijwe mu hagati y'uku kwezi dutanguye no munsi ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Ibiteramo byasebijwe n'umushikiranganje w'intwaro ya gate mu gihugu n'umutekano byari byitezwe kwakira abaririmbyi rurangiranwa bakomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko byari bitegekanijwe kw'ibyo biteramo bizomara iminsi 3 ku bitariki 13 gushika kuri 15 z'uko kwezi k'umunani byo bereye hagati mu gisagara ca Bujumbura ku ishuri rya Nyakabiga no ku kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje bwagize buti Umuririmbye Israel Mbonyi yategura ibiteramo byo bereye mu Burundi ntibizoba nazo bararonswa uruhusha n'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha ubwo bushikiranganje bwerekanye n'abandi bo kwitavye ivyo biteramo babuze uruhusha ni nko witwa Itaiwacu Bruce azwi cyane nka Bruce Melody w'umunyarwanda n'umunyatugenegene mu gutwenza yitwa Wihoreye Jean Bosco Mustafa akina mu gakino kitwa Papa Sava yiyita Ndimbati nawe nyene w'umunyarwanda umushikiranganje w'intwaro y'agati n'umutekano Gervais Nderakobuca mu nama yagirishije kuwa kane baburumatari b'intara zitandukanye yaragarutse kuri ivyo biteramo
hari bindi bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano warabantu baje gukubita umuziki bavuye Rwanda nawe tuzemerera yukaza gukubita umuziki Burundi abuye Rwanda bigaranye watuzanira karamara twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi
undi nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko yankiwe kuja muri ivyo biteramo ni Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu umuririmbyi wo Burundi abo baririmbyi babibonamwo akarenganyo ibiteramo bo kwitabiriye byateguwe n'ikigo Akeza Creation giteze imbere imico na karanga Valentin Kavakure atwara ico kigo yatubwiye ko nawe nyene yamaze kumva ku matwi kw'ivyo biteramo byasivye yamara ko atarabimenyeshwa mu nyandiko yemeza ko yari yamaze kuronka uruhusha rw'ababijejwe bose kugira ngo atunganye ihanishwa ry'imisi 10 ari naryo ryobereyemo ivyo biteramo kugira ngo abavyitavye bidagadure twashatse kumenya neza ikinyegeje inyuma maze tuganira n'umwe mubegereye abateguye iryo hanishwa n'ivyo biteramo yaduhaye amakuru ariko adusaba kutamuvuga amazina kubwo umutekano wiwe yagize ati ndabizi neza kuva mu ntango hoba hari ubundi muntu umutambukanye w'umutegetsi akomeye yateguye irindi hanishwa kuri ayo matariki nyene n'ikibanza citiriwe ukwikukira yaramaze kukironka murumva rero ko uwo mutambukanye ari we leta yashize imbere kurusha Akeza Creation harimo izindi nyungu kumburezi uwo mutambukanye kuko afise umugabo akomeye muri leta uko niko yatubwiye ubuyobozi bwa Akeza Creation buvuga ko gutumira abanyarwanda kugira ngo baje muri ivyo biteramo harimo n'intumbero yo kunywanisha ivyo bihugu bibiri hamwe bisivye ubwo buyobozi buvuga ko bwebo buhahombeye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Uwegereye ababiteguye nawe ati kubuza abanyarwanda kuza kwidagadurira mu Burundi bifatwa nk'agatotsi mu migenderanire yariko iranaguka. Ijwi rya Amerika twahamagaye inshuro nyinshi umuririmbyi Israel Mbonyi kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko twamukenye. Icyo bikoze yari yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati inyuma y'inshuro zirenga ijana ngerageza bikanka ubuho bigiye byakunda sije nzobona harageze kugira ngo ndabe ingene umuriro waka mu biteramo i Bujumbura. Jean-Pierre Nimbona batazira Kidumu wewe yavuganye n'ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya yagize ati ndababaye kubona nankirwa kuja kugira ibiteramo mu gihugu canje simo nico bampoye ariko ntakundi narinzi ko nzobica bigacika twe na Mbonyi. Kurundi ruhande ariko ibiteramo by'uyu muririmbyi Israel Mbonyi afise abavyeyi b'abanyamurenge bakomoka mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Kongo vyari vyiyamirijwe n'abanyamurenge bene wabo baba canke babaye mu Burundi basigura ko ayo matarike y'ukwezi k'umunani cane cane itarike 13 arizo baburiye ko ababo barenga 160 biciwe mu Gatumba mu mwaka w'2004. Umwe muri bo yabibwiye Ijwi rya Amerika kwizina ry'abacitse ku icumu ico gihe.
Umuryango w'abacikacumu buri mwaka dutanga itangazo dusa umunyamurenge wese ku isi ko yakubahiriza ayo matariki kuko kuri twe nk'ubwoko bw'abanyamurenge ni umunsi wo kwibuka inzirakarengane zacu. Rero kuri uwo munsi nk'abanyamurenge mu by'ukuri ntitwakagombye gutegura ibirori, imyidagaduro, ibitaramo ibyo ari byo byose nkeretse gusa ibijyanye n'ibintu byo kwibuka.
Naho biruko umunyamakuru akurikirana hagufi imiziki mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ku indirimbo zihuza abaririmbyi b'Abarundi n'abanyarwanda ziri mu bintu bikomeye bikomeza umubano hagati y'ivyo bihugu bibanye byari bimaze igihe bidacana uwaka. Yibaza ko ingengo yafashwe yo kwimuruhusha abaririmbyi b'abanyarwanda ari ya politike. Asaba ko utwigoro twose two kunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda twoshigikirwa. Ibiro byo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji njibwiye ntoro hagati n'umutekano vyatubwiye ko iyo ngingo ari ntasubigwamwo ku mvo zo kwirinda ikiza c'umugera wa corona. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakinuye mu gihugu cy'u Rwanda naho amashuri yo kwimenyerezamwo na mato mato kugeza mu mwaka wa gatatu ejo kwa mbere itariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani aratangura n'ingingo ikurikiye ikurwaho ryaguma mu rugo yari yashizweho mu gisagara ca Kigali n'utundi turere umunani. Ibindi muri no nkuru y'umenyesha makuru wacu ikigali mu Rwanda Asumta Kaboye.
Itangazo rya Ministeri y'Uburezi ryasohotse nyuma yaho inama y'abaminisitiri imaze kwemeza ko gahunda yaguma mu rugo yari imaze iminsi 15 irangiye. Ryavugaga ko abanyeshuri bazatangira ari abo mu mashuri y'inshuke n'icyiciro cya mbere cy'abanza. Iyi Ministeri itangaza ko aba banyeshuri bagiye gutangira bazarangiza umwaka w'amashuri mu kwezi kwa cyenda. Leta kandi yatangaje ko iki cyemezo kinareba abana bo mu mirenge 52 yashyizwe muri gahunda yaguma mu rugo guhera ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi. Itariki zakurirwaho ntiramenyekana. Ministre Gatabazi Jean Marie Vianney uyobora Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu atangaza ko bagiye gufasha abana n'abarimu bari mu mirenge yaguma mu rugo kugira ngo nabo bazatangirane n'abandi.
Ku bana bo muri primaire sibura mwaka na primaire kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu muri iyo mirenge y'inyuma mu rugo nabo bazatangira kwiga, ari ndetse nabo n'abarimu babo bazafashwa mu buryo kugira ngo babone inzira bacamo. Ariko ibyo ntabwo ari bishya. N'ubushize igihe Gisagara na za Huye zari ziri muri guma mu rugo abana barigaga, kubera ko abana ni batoya bafite bose bari hasi y'imyaka 19 kuma 19 kumanura. Icya kabiri ni bakeya, abarimu ni bakeya. Nubwo bafunguriwe kuza kujya ku mashuri harakazwa n'ingamba z'isuku, kandi abana bato burira ntabwo ari mu barwara benshi.
Mubyeyi wavuganye n'Ijwi rya Amerika yumvikanishije ko iki cyemezo cyabatunguye nubwo Ministeri y'Uburezi ivuga ko yari imaze igihe yarasohoye iyi ngengabihe.
Ahubwo nyine nari nzi ko ari kwa cyenda, sinumva ko ari mu kwa munani. Ntabwo twari twiteguye nk'iyo twitegura ku kwa cyenda kuko twari dusanzwe tuzi. Byatugora bari baza kubera ko akazi kose karahagaze kaguma mu rugo. ari wakoraga ntari kubona akora imwe wari ufite ukunda akora ntari kubona uko akora kubera guma mu rugo nyine biratutunga none kwako twari twicaye dutuje ntacyo turi gukora
none niba utabizi bakaba bazatangira ku itariki ebyiri n'ejo bundi ku wa mbere ubwo suza babashije kubona ibikoresho byose umwana akenerwa
aya buriya nzabanza ntidefande muri bikeya kuba babitubwiye tuzabyifashamo uko dushoboye
nubwo gahunda ya guma mu rugo yavuyeho ndetse imirimo inyuranye ikaba izongera gufungura guhera kuri iki cyumweru minisiteri y'ubuzima ivuga ko bidasobanuye ko icyorezo cyarangiye umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri Mpunga Tharcisse yumvikanye asaba abanyarwanda kuguma kwitwararika
ntabwo covid wayigabanya ngo ikureho mu minsi 15 ushaka ko ya covid wayihashya ukoresheje guma mu rugo byagusaba ni uri munsi hagati guhera kuri 25 kugeza kuri 45 ibyo rero byonyine ntabwo byatuma abantu babaho n'ubundi kuko si indwara yonyine n'ubuzima bundi bakeneye kubaho ariko nabwo ntabwo ibintu byose bifunguye kugeza ubu ngubu harimo byinshi bitarafungurwa n'imifunguye nabyo ntabwo ari ukuvuga ngo abantu indwara yashize nimugende mukora ibyo mugomba gukora hagomba kubamo ngo ubufatanye bw'abantu hagati y'inzego yaba leta yaba abaturage yaba n'inzego z'umutekano cyangwa inzego zikora enforcement nka polisi kugira ngo twese dukorere hamwe duhuze imbaraga kandi tugire ibyo tumara iki kibazo
guhera kuri iki cyumweru ubuzima muri Kigali no mu turere 8 twari twarashyizwe muri guma mu rugo burongera gusubira mu buryo ariko abayobozi bagasaba abaturage kudahita birukira mu mihanda nta mpamvu igaragara ibajyanye nubwo hari ibikorwa bimwe na bimwe byafunguye kugeza ubu hari ibindi bikorwa bitarafungurwa birimo insengero utuba ndetse n'ibirori binyuranye birabujijwe Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali
dusubire gato mu Burundi aho umushikiranganje ubutungane Janine Nibizi amaze igihe ahindura abacamanza bo muri za sentare z'amakomune bikekwaho ukurya ibiturire no kutorohereza abanyagihugu amashirahamwe yigenga arashima ico gikogwa ariko akamusaba kudafatira mu kivunga agahana umuntu ku giti ciwe anamuhanura kudahana gusa abacamanza ahubwo agahagarukira ikibazo c'ubwigenge bw'ubucamanza bemeza ko kimaze imyaka myinshi kivugwa muri ico gihugu inkuru ya mgenzi wacu Eloge Wirikaneza
muri ameza abirashize mushinganje ubutungane Janine Nibizi amazi gihagenda za sentare zitandukanye zo mu makomine abacamanza bamuzigara kuri zine nibamaze kwimura abavanwa aho bakoreye abajana wahandi nabo mu sentare ya komine za Kayokwe na Gisozi mu ntara ya Mwaro hagati na hagati hamwe na za sentare z'intango za Muyebe bubanza na Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero umfaso Nibizi yagize abacamanza ko biraye bakaba basigaye bakora izo bigombeye binyegeje inyuma y'ubwigenge umwuga wabo barekurira kuva ku manza zidindizwa izidashirwa mu ngiro ibiturire no uzugura bitura za sentare urutonde rw'iz'abagaya ni rurerure Jeanne Nibizi yemeza ko inyifato y'abacamanza bamwe bamwe atanu umwe yo isabira ko
abacamanza n'ego bari mu rugo rwego rw'ubucamanza kugira ngo barushinze sawasa ukamenye n'abantu bafite iyindi leta nayo ngo ndigenya nibanze biture nta kijya leta kacyizovuga ni na turi kumwe n'igihe kongera nta mucurukura leta kacyizovuga aho muhagarariye cyane
Mfaso Nibiza vwa kwa gie ukura mabanga Burundu abacamanza batariba ke mumisi imbere kandi kwa tamuga bazongera guhuna huna ku butaka bw'u Burundi
abacamanza muze murabwira na mwarukije leta mwarukije abenye gihugu hariho abamaze iminsi kandi kandi mubwire mubyure ngo nzasendika bintu byo kuguhuka by'iki mumenye mu minsi iza si ukuva mu mabanga gusa ni ukuva mu rwego rw'ubucamanza hari abacamanza bagiye kubera akarorero abandi mu kuva mu mabanga y'abacamanza ku buryo bwuko kuri teritwari y'u Burundi iyi duhagaze uwo mucamanza atazigera yitwa ko asubiye kuronka akazi k'ubucamanza ku gihugu cy'u Burundi
ariko urunani rw'abashingwamanza Kavibe rusanga harimo agahaze n'ubw'umugambi ubona ari mwiza Metsa Gustave Niyonzima niwe mukuru warwo
n'umugambi n'ivyo wa leta uri kuragomba kwerekana gusubira kugira ishusho ryiza mu gihugu mu banyagihugu eka no mu makungu kugira bizegwe basubire bafashwe mugato ariko turaraba ivyerekeye amategeko umuntu abafise amasezerano y'akazi hama umuntu iyo yakoze amakosa baramwandikira bakabimumenyesha bakamugabisha bisatuko kwita ma avertissement akabaho n'ivyo bita kubahagarika n'ibindi vyinshi rero si ibintu biza buno nyene giturumbuka ngo genda mwese ngo tubasubirize abandi batabajijwe batisiguye batabonye amakosa bakoze n'ibintu rero bihonyanga amasezerano baba barumvikanye mu guhabwa akazi bisunze statut de magistrat yo mu 2000
amashyirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nka yagereye ubutegetsi yashimye no ngendo yo kwishikira ku kivimi gusa nka Falcon F risanga atabantu bohanirwa mu kivunga narije amategeko y'u Burundi yavuga ko umuntu ahantu ahubwite ciwe ja Hakizimana ngo Falcon F kuniko bisigura
ishira hamwe turongo gishinzwe gwanya kimenye na kamona mama dusanga iyo ngingo ari gihano kiri muri rusangi tukaba tuzi ko igihano cyategeza kuronka umuntu umwe yakoze cyaha aha kandi tumenyesha ko ugutanga mitasyo cyangwa kwimurirwa guhindurirwa ikibanza aho wakorera atari gihano ariko kandi tugasaba ko ho bamatohoza kugira uwagirwa cyangwa ufite ikosa abari wahanwa hanyuma udafite ikosa nawo asubira atunganirizwe mu gusubizwa aho yahora akorera
mu kurindira ko bigerwa ko abacamanza ntibagabishwa n'umushikanganje bajejwe wenyene na Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshinga mateka niko kuko aha hari kwa munana ku kwezi mu ntara ya Makamba mu manuka bwo Burundi
ugasanga huko bavuga ngo bashaka nuko n'ababayobora batogwa mu banyamutungano bwabo ukamengo hariho demokrasi mu butungane ati ku buryo bwoheje bazotora umukuru w'igihugu wabo ibintu twumva bivugwa mu butungane tworamuka tubaretse ni ukuvuga ko n'umukuru w'igihugu atacyo bamubwiye none bucara ba bakuru b'igihugu babiri nari mwumva
Metre Niyonzima abona ko akwiye inama rukokoma kugira ngo abacamanza n'abatwara bumve ibintu kumwe na cyane cyane hizunzwe ibwizwa nshingiro
rero uko kutigenga gusanga no mu majambo nyene y'abantu bivugira uko hari hico twitaho tukurudora justice itegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro itarigeri ja mu ngiro aho bavuga yuko ari abacamanza bo muri sentare ntahinyuzwa n'abacamanza bubahirizwa ibwirizwa nshingiro makorana kugira bashobore kurara amari aba yakozwe yaho tutarayizo n'umukuru w'igihugu chegera ati umushikiranganje wa mbere atwara sentare hahinyuzwa president dora assemblée nationale di sena tivyigeze bija mu ngiro biza bigaragaza bikonfirma yuko ataende tandase dora magistrature iriho umuntu yubahuka kuvuga ibiza atwara inama shiga mateka ijejwe kuraba amategeko le legislateur rero nibintu bizotorega umuti hakaba ico no kwitareze ta general dora justice
amatohoza y'amashyirahamwe mu gihugu na muza makungu yerekana ko mu Burundi bisata by'ubutungana n'igipolisi biri mu munzwe n'igi torire mu gihe ubutungana batavuganwe n'ubutegetsi babunenga ku bigikoresho cy'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Barack Obama yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'indwi turiko turasozera yatangaje ko azokorana n'ishirahamwe NBA Africa Obama yafashe ingingo yo kwifatanya n'iryo shirahamwe mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu na cane cane abakiri bato mu karere ka Afrika mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Arsene Furanzima umumenyereza wo mu rugwi wa basketball witwa Kerne Basketball Club mu Burundi Gislain Kamarebo atwara ishirahamwe For the Love of the Game bombi bakaba bari Bujumbura mu Burundi hamwe na Ephraim Kayiranga umenyesha makuru w'inkino ari Kigali mu Rwanda ari nawe atangura avuga uko yakiriye ingingo ya Barack Obama
ibintu bishimishije ku munyafurika uwo ari we wese yaba uwo mu muryango wa basketball cyangwa se mu zindi siporo kuko biri mu mpande ebyiri birafata uruhande rwa myitoko uburyo buri financial bigafata no mu buryo buri morale dukangurira urubyiruko kujya muri basketball kubera umuntu nka Obama niba warakurikiye imbwirwa ruhame ye disikuru ye uburyo yavuze yavuga ko yakinnye n'umukino wa basketball ubuzima bwe mugabo ufite inkomoko hano muri Afurika mu gihugu cya Kenya hanyuma akarenga akaza agashoramo n'amafaranga mu mukino wa basketball hari iryo zina ririmo ryakurura abakiri batoya nk'uko ari integano ye anafite fondasiyo hanyuma hakaba nayo mikoro agiye gushyiramo muri rusange ni ibintu byashimisha umukunzi w'iterambere rya Afurika muri rusange atari na basketball gusa
nawe jina wabyakiye gute
ego ni gigigina ego navuga yuko nabyakiriye neza cyane ahubwo navuga yuko ni ikintu kigitangaza sizi ko novita kuko navuga ni ko ari ikintu kigiye kuza kunganira amapuje yaramaze kuhagera muri Afurika ya FIFA cyane NBA yaramaze kuba implemente muri Afurika yavuze ko ni ikintu gikomeye cyane kumva umuntu akomeye ku isi nka Barack Obama kandi asanzwe ari umuntu ari passionné na basketball ari umuntu twavuga yuko amenire la basketball culture ni ikintu gikomeye cyane kije kongereza ku bintu byinshi cyane byari bimaze kuba muri Afurika aza basketball without borders n'ikindi kintu na kandi nibaza yuko no kubona muri kino gihe kubona nk'imigwi yo muri Afurika ariho espoir yo kubona nk'imigwi yo muri Afurika ishobora kwivira gutsinda imigwi yo muri Leta Zunze Ubumwe ni ikintu kigiye gusubira kubyungura ikintu kigomba kizure basketball muri esprit z'abanyafrika.
Nawe Arsene wavyakiye gute iyo ngingo ya Obama yokuja mu ishyirahamwe NBA Africa no gushyira mu imitahe
NBA Africa? Iyo ngingo yuko President Obama yifatanya nayo na byakiranye umunezero mwinshi kuko nabibonyemo karyo ko gushobora ku tera imbere kuri basketball hano muri Afrika, kubera yuko si kenshi abantu b'igihagararo gica President Obama bashobora kwifatanya n'amashirahamwe nka kurya yaraye abitangaje abikoze, ariko kandi bizere yuko bizohereza bigaca bitera intege abanyafurika benshi, kandi ko bariko banabishiramo n'imitahe kumbure bigaheza bikagera no ku rugezo rwo gutunga urwaruka rw'abanyafurika bamwe bamwe muri iki gihe, aho kubona akazi mu bimwe n'ibindi usanga bigoye, ko hariho n'abandi bagiye kubona amakariyeri yabo aca mu mupira wa basketball.
Kuba yabishyizemo ingufu akabishyiramo n'ishaka akaja muri iryo shirahamwe rishasha mu barishinze harimo abakinyi bakomoka muri Afrika nka Dikembe Mutombo ava muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, harimo n'abandi batari bake bakomoka muri Afrika n'abasanzwe bakina ngaha mu ishyirahamwe NBA. Murabona kubona abantu bakomoka muri Afrika babigiyemo ntibyoroheza gusa abanyamahanga nk'aba basanzwe bari no muri Amerika, bica byerekana ko bakomoka muri Afrika babishyizemo gushaka cyane, biratanga ingufu kurushiriza, biratanga n'icyizere kurushiriza. FM
biratanga imbaraga, biratanga imbaraga nyinshi cyane ko nubundi abarebaga basketball NBA ariko mu ruhande rwa Amerika babonaga bava muri Afurika, uheruka ni Giannis abanyafurika n'umunyanigeria akaba batikuti atari kuba yaraje muri Afurika, biratanga icyizere, biratanga imbaraga kuva ku rubyiruko rwa hano muri Afurika gukunda uwo mukino, ariko kandi ntibawujyemo gusa kubera ko hajemo n'amafaranga mo n'abo bantu bakomeye Barack Obama, kuba rero bibuka aho bakomoka bakaza bakazamura izo atari ukuvuga ngo umwana uzashobora kuzamuka akajya kwikoreje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabasha gukomeza muri NBA niho uzakina basketball, ubungubu kuba bahindukiye bakaza muri Afurika biratanga imbaraga ko n'umwangira twiga umukino ashobora kugukina kuko amarushanwa bategura baraje none bayazanye hano muri Afurika bizaborohereza benshi batangire kwigaragaza, bizamure imibereho, bizamure umukino muri rusange bitagombye kutare NBA yageze muri koreje akaza muri NBA yari isanzwe kubera ko cyicaro cyaje ahangaha rero muri Afurika, kandi nabo bantu bakomeye bahindukiye bakaza muri Afurika grand movement aho batuye byatangiye kuri Giants of Africa, abagabo nka ba Masai Mutombo ya ari muri uyu mushinga itaro mu Afrika yetu imyaka 10 irashize, babonaga ko bigenda gahoro gahoro, ariko noneho ntabwo bicaye muri Amerika bazanye wa mukino muri Afurika ngo ukinirwe muri Afurika, harimo iryo zina hakabamo n'ayo mafaranga barimo bashyiramo kuko n'abagabo bifashije n'abagabo baronse imitungo.
Zine naho ku byerekeye Afurika akunda kuvuga ko abanyafurika bari hanze batitaho Afurika batazana inguvu, ubwenge, ubushobozi bafise, amafaranga, kuba Obama nabo bakinye nka ba Mutombo, aba bakinye nka ba Ibaka bagiye muri iryo shyirahamwe, ni ishyirahamwe rirondera amafaranga arimo inyungu ariko rirondera guteza imbere umupira w'amaboko wa basketball muri Afrika. Ni kintu abandi bohera ko ku ruhande rwa Afrika bokora gute kugira ngo abo bose bafise inkomoko muri Afrika, bakomoka muri Afrika, bafise uburyo bashobora kuzana no hanze ya basketball mu gufasha karere ka Afrika?
Ikintu mbabaze ko kiri mu bibandanya mu byari byatangiye gukorwa twavuga mu matse yasa naho atagendara isa neza ya FIBA, ariko nicyo kigiye guhindura nuvuga imyumvire y'abanyafurika, ndavuga bari mu bihugu byabo bari muri Afurika cyangwa bari hanze y'igihugu, dufate mu karorero ko kubiruka kubera twavuga inkino za Basketball Africa League zabereye Kigali, anayuko abana tuvuga basanzwe bari muri diaspora baratambwiye kumva yuko ibihugu byabo bakamenya igihugu cyabo, bakifuza kumenya indimi zo mu bihugu byabo, bakumva yuko hari icyo bashobora gufasha igihugu cyabo bashishije mu nkino, urumva yuko ni ikintu tuvuga yuko arakarero ndakivuza mu Gifaransa ikintu kiza gukomeza kimwe bita panafricanisme, dufite muri sport ku buryo l'Afrique ishobora kuba centre mu iterambere mu gihugu abanyafurika bifuza kugeraho. Ikindi ni uko kuri icyo nyine iyo migambi tuvuga ya Barack Obama, ba Serge Ibaka, ba Dikembe Mutombo, izandose navuga ko bagiye hamwe bitotuma nk'ibihugu bisanzwe biri inyuma cyane mu bijyanye n'inkino muri basketball ndavuga cyane cyane nk'ibihugu tuvuga bisanzwe biri muri karere turimwo bitotuma nk'abasanzwe bagezwe inkino.
Akabinunga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro mari kumwe na Jewe Diane nini nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fasil Gebehu. Mushobora kongera kwisanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Kwizina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza.